Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangibigano byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni saa 11 n'igice ikigari mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Ndabaramukije mwese muri kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Aloyse Bigirimana niwe agira abashikiriza aya makuru. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika amenyesha ko agiye gukura Burundi mu bihugu bya Afrika bigiranira imigenderanire na Leta Zunze za Amerika mu by'urudandazwa, bivanye n'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi baguma bahohoterwa. Mwikete yandikiye Kongere ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa gatanu. Perezida Obama yamenyesheje ko mu Burundi ubwicanyi bwabaye ndanse, kandi hari ubwicanyi ndengerabutungane, abantu bafatwa ku munsi ndetse n'ubuzima bwa kiremwa muntu burasinzikazwa. Iyo ngingo yo gukura Burundi muri uwo mugambi wiswe AGOA itegekanywa kujya mu ngiro itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza. AGOA rero ni umugambi Leta Zunze za Amerika ifitaniye n'ibihugu bya Afrika worohereza ibihugu bikwije ibisabwa kugira ibidandazwa muri Leta Zunze za Amerika bitarishe amatagisi kugira bibashe kwiteza imbere. Perezida Obama amenyesha ko ibintu byatanguye kuyangara mu Burundi kuvaho hatanguriye imyiyamamazo y'amatora, amatora yashikanye Perezida Nkurunziza ku butegetsi. Ingingo yo gusubira kwitoza ku kiringo kigira gatatu yatumye Abarundi batavuga rumwe nawe bafatwa n'ishavu, bamwagiriza guca kubiri n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'Arusha. Igisirikare cha Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kwa gatanu cyaratanguje ibitero kwa Robert b'Abaganda b'umuhari wa ba Islamiste ADF bamaze iminsi bagaba ibitero ku gisirikare cha Kongo. Ivyo bitero bibera mu ntara ya Beni. Igisirikare cha Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo iriko ibifashwamwo n'inteko za MONUSCO ziri muri ico gihugu, ariko Lieutenant Mike Azukai avugira izo nteko za MONUSCO nashima kuvuga ibijanye n'ivyo bitero bakorana na Leta ya Kongo. Mwomenya ko ugukorera hamwe mu bya gisirikare hagati ya MONUSCO n'igisirikare cha Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo byari byarahagaze mu kwezi kwa kabiri igihe ONI itakiriye neza igenwa ry'abasirikare babiri ba Leta ya Kongo bagirizwa guhungabanya agateka kazi na muntu ngo barongore inteko za Kongo zigwanya abo barobere. Perezida wa Leta Zunze za Amerika yaratanze itegeko ryo kurungika abasirikare bake bazi kugwana mu buryo budasanzwe, abo bita force speciale mu gihugu cyo mu rurimi rw'Igifaransa murambabarira, akaba yatanze itegeko ryo kubarungika muri Siriya. Nk'uko umwe mu bategetsi bo hejuru ba Presidensi ya Leta Zunze za Amerika yabibwiye Ijwi rya Amerika, igitigiri cy'abo basirikare ntikirenga 50 bazoba bafise ikirindiro mu buraruko bwa Siriya. Bazoba bashinzwe kugira inama no gufasha abagwanyi ubutegetsi bwa Leta ya Perezida Bashar Assad. Bazokora kandi akazi ko guhuza ibikorwa by'ingabo mpuzamakungu mu ntambara yo hasi bagwana n'umuhari wa Leta ya Islamiste. N'ubwa mbere rero abasirikare ba Amerika bagwanira hasi bagiye kurungikwa ku mugaragaro muri Siriya. Intumwa z'ibihugu 17 muri iki gihe bigizwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI, umuryango umwe bwa Burayi, barakoraniye ku mugwa mukuru wa Autriche i Vienne kugira ngo bafate ingingo zo guhagarika iyi ntambara yabaye ndanse mu gihugu cya Siriya. Impunzi z'abanyaturukiya 22 benshi bagizwe n'abana barafuye mu ijoro ryo kuwa kane igihe ubwato bubiri barimwo bwibira mu kiyaga bita Aegean bwari bubatwaye mu Bugiriki. Abategetsi b'Ubugiriki bamenyesha ko abashika 138 muri abo bantu bashoboye kurokorwa barobwe. Ibihumbi by'abantu rero bava mu karere k'uburasirazuba bwo hagati akarere ka Aziya na karere ka Afrika nibo bajabuka ku mugabane wa Burayi ku munsi aho baje kuronderayo ubuzima bwiza. Ministre wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras yabwiye abashinga amateka bico gihugu ko amaramajwe n'ingene Uburayi bwananiwe no gutorera inyishu irama iki kibazo c'impunzi cabaye ndanse. Muri Israel umwana wa mezi umunani w'umunya Palestina ejo yarafuye muri bwa bwicanyi bumaze iminsi hagati ya banya Israel n'abanye Palestina. Abategetsi ba Palestina bamenyesha ko uwo mwana azwi ku izina rya Ramadan yishwe n'ivyuka bikorora mosozi vyatewe n'abasirikare ba Israel igihe abanye Palestina bari mu myerekano i Bethlehem aho harejo kuwa gatanu. Nta matohozwa arakogwa nimba ivyo vyuka vyasutswe mu nzu nibigira nkana.
Turamushimiye mugenzi wacu twijeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isamara igice zo ku mugoroba i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ingwara y'urukushi iravugwa igakira abantu bagera ku miliyoni 40 ku isi bari bamaze gukira mu mwaka w'2022 nkuko biri mu cegeranyo co mu 2015 kubijanye n'iyo ngwara cishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Vyongeye abana baharugwa ku miliyoni 18 baravuwe iyo ngwara y'uruhumyi itegwa n'urukushi. Ivyo vyashobotse kubw'amasekeza y'ukuyigwanya nkuko ishirahamwe OMS ribandanya ribimenyesha. Ukuvura igitigiri kinini c'abagwaye urukushi gutuma abandi batayandura. Mu 2011 mu burere 12 bugize umugabane wa Amerika 10 muri go nta muntu yarakiyigwara bivuye ku miti ivermectine nkuko OMS yabishize ahabona mu 2015. Muri rusangi ukuvura indwara y'urukushi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere harimo n'u Burundi ni kuratera imbere n'ikimenyamenya abayigwaye baguma biyongera. Kugivyo OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi rihanura amareta gutegekanya uburyo bwiharije mu kuvura abanyagihugu. Tumenyeshe ko mu mwaka w'2022 imiliyoni z'ababa 120 ku isi aribo baharugwa ko bashobora kwandura iyo ndwara mu myaka 10. Ibice 96% kwijana by'abo bantu baharugwa mu mugabane wa Afrika nkuko biri mu cegeranyo cy'umugambi wishinze kurwanya indwara y'urukushi muri Afrika APOKE. Tumenyeshe ko indwara y'urukushi gushika uno munsi itararonka urucanco rubuza ko abantu babandanya bandura. Nkuko muriko muravyumva mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijanye no kuvura indwara y'urukushi. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alan Eve Irankunda. Kaza mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyu kira. Mugutangura kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go ku gasozi Kayange muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifato twogira mu gihe twibonye ko ingwara y'urukushi ku mubiri. Ruganira na mugenzanje Haisa Lidiane Inamahoro.
No gukurikiza impanuro umuremesha Kayago yamuhaye agifatwa yota kwivuza hakirikare Aze kwibona ko ibimenyetso yo kwifata neza kamesura koga neza.
Tukacatunya rekira kwa muganga akacaduha umuti wo gupfufaza iyo ngwara yo kuguma twiyaga mu biri wose.
Iyo ngwara y'urukoshye tuyibonye ko ibimenyetso umwari wese abifise iryo tivuje neza ushobora no gupfugapfa.
Imyifato mboni bereye nuko nokwirinda kuja mwayo masoko kupfubu nkazoguma ndahantu henyizanye nkawo noba mpagaze byisubire gusubira mwiya myongo nayo mashamba
koreka kwandukiza nk'abandi ntaje ngwaye nk'ibyambagwa byiwanje bakareka kuja barabitora.
Ugufata umuti uko bitegerejwe gutuma ingwara y'urukushi itagwirirana ku mubiri vyongeye guhagarika igurirana y'inzoka zo munda zisanzwe ziri mu zunyura iyo ngwara nkuko biri mu cegeranyo c'umugambi wishinze kugwanya iyo ngwara muri Afrika apoke co mu 2022. Iyindi mpanuro nuko umuntu kugira kire neza iyo ngwara bisabwa ko yofata umuti uko umwaka utashe uko bitegerejwe nkuko OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi ribihanura. Imigera itera urukushi ishobora kuba mu mubiri w'umuntu imyaka irenga 15 atabizi, iyo ikaba inkurikizi yuko iba yiyongereye ku buryo bw'uko mu kuyivura bisaba ubuhinga budasanzwe nkuko abahinga ubuvuzi babimenyesha. Duha kanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro aduha inkuru yadutohoreje mu bijanye no kuvura ingwara y'urukushi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza.
Ndiko ndiyaga irikira motora.
Ingwara y'urukushi iratuma umuntu yiyagaza cyane. Nugwa Matiasi umutama wo kumutumba Karehe muri komune Musigati twamusanze yicaye imbere y'inzu yiwe ku kirago aho yatwiganiye ko agira ububabare bw'umurengera. Ukwiyagaza umuntu akoresheje ibintu bitobora uruhu nk'imbugita canke igitiritiri c'ikigori birunyura ubwo bubabare, umugwayi arakomereka mbere akava n'amaraso nkuko vyama vyashikiye Nugwa Matiasi. Abandi twayadze batubwiye ko barondera mu bari hafi yabo ababafasha kubagaza. Joseph Ruri hafi nundi mutama rugwaye avuga ko umukenyezi wiwe ari wamufasha kwiyagaza hatihamvya. Abagwaye ingwara y'urukushi batwiganira ko bakumigwa mu kibano nkuko matakara gahetano amazi imyaka irenga 20 yigwaye abandanya tuyagira.
Nabamfasha baca ngaho byigiyendera
kuberiki
ntibabi babaye aho se ndi kwimotagura yego ba.
Ukutamenya neza ibijanye n'iyo ngwara byaratumye abifashe batihutira kuja kwa muganga. Imvo nuko bamwe bibaza ko ari ingwara itaja kwa muganga nk'amibe canke imbaraga sazibajya, abandi bakibaza ko ari ingwara idakira nk'imibembe nkuko bivugwa n'abanyagihugu baba hafi y'uruzi kajeke ahasanzwe hibonekeza iyo ngwara y'urukushi. Insiguro yuko kudasobanukirwa neza iby'iyo ngwara nuko bamwe mu bavuzi bo ku mavuriro matoyi badashoka bamenya ibimenyetso vy'iyo ngwara kuko badafise ubumenyi buhagije nkuko Silivana Bagisye umuforoma wo kwivuriro ritoya y'Imusigati abivuga.
Kubera tutarakunda kubona abo bantu bisivyo bimenyetso niyo vyoshika biratugora kuca tumenya yuko gubara urukushi. Twiketse umuntu yagwaye urukushi cha twikora kubadusumbya ubumenyi umuntu cyo kuca tumurungika ku bitaro by'ububanza cyangwa tugashora guhamagara umuyo bari hafi akadufasha kubona yuko uyo muntu izo bimenyetso byo bari by'urukushi.
Naho biruko muganga arongoye intara y'ububanza vuzi ya bubanza avuga ko inyigisho kubijanye n'ingwara y'urukushi zihabwa abakoze mu mavuriro mato mato. Amakuru dukura mu biro by'intara y'ubuvuzi ya bubanza nuko mu mwaka wa 2005 iyo ntara yaharugwamo ibice 20% by'abantu bafise ibimenyetso by'ingwara y'urukushi. Ivyo byatumye hatanguzwa amasekeza yo kugwanya iyo ngwara ku mwaka utashe. Aha twovuga nka yakogwa biciye mu masekeza yo gutanga imiti asanzwe akogwa buri mwaka. Mu ngorane zagiye zibonekeza muri ico gikorwa cyo gukinga nuko imiti itangwa mu gihe abanyeshuri baba barasubiye ku mashure. Abakuze nabo baba bafatiriwe n'ibikorwa vyo mu mirima, ivyo bigatuma hari abasiba guhabwa iyo miti nkuko twavyiganiwe n'umuremesha Kiyago Pascal Sinzobakira wo muri komine Musigati. Amahimiriza arakogwa kandi mu kubwira abanyagihugu kwitwararika kwambara impuzu zifuka ku maboko no ku maguru. Amahimiriza benayo akogwa cane cane mu banyagihugu baherereye impande y'inzuzi kugira gakoko gatera iyo ngwara ntikabage nkuko uje rwigisata iraba ivyisuku muri commune Musigati Bernard Ndayishimiye abimenyesha kubona iyo ngwara y'urukushi iri mu mugu w'ingwara zititaweho nimwe mu mvo zatumye isinzikaza abantu ku bwinshi nkuko bivugwa na Muhire Claude François arongoye igisata cizo ngwara mu ntara ya Bubanza
iyo ngwara yo yari meze nk'iyibagiwe ubu iritawe kubera iri kwiravugwa mugabo ahandi ho umugambi wo kuyivura ugitangura yari mu ngwara zititaweho bihagije baragize ibyigwa bararaba basanga iyo ngwara irahari kandi barabona yuko ishobora kugira ingaruka mbi ku muntu cane cane nk'uruhumyi hamwe n'izindi ngaruka mbi kuko ahantu hari iyo ngwara usanga iyo umuntu yasinzikaye ibikorwa bya misi yose yategeza gukora atagishoboye kubikora kubera afata umwanya muremure ariko yiyaga
tubamenyeshe ko iyo ngwara y'urukushi igeramiye cane abantu begereye amashamba hamwe n'uturere duca mw'inzuzi nka Jeke, Muzazi, Manda, Musenyi na Nyakadahwe.
Ishingwa ry'umugambi wishinze kugwanya ingwara y'urukushi mu bihugu 11 vyo muri Afrika y'uburengero OSEP byatumye abato n'abisumbuye barokora ubuzima abantu bagera ku 600,000 bari bageze ku rugero rwo guhuma bararokotse nkuko OMS yabishize habona mu 2022 abanyagihugu bakuye kwigishwa kugwanya imicafu iteri yo ngwara Izo vyobangira kamaro mu kudasubira kuyandura kubamaze kuyikira. Ivyo kandi vyoca nko kugwanya inzengaruzi zo mu mazi y'inzuzi canke ayo mu biyaya zegereye abantu kuko imigera iba yinyegeje muri ayo mazi nkuko ishirahamwe ryitaho uburimyi ku isi FAO ribihanura. Kugico gisata ca ONU ico baciza nukwegereza imiti abamaze gufatwa niyo ngwara ku rugero rushimishije kugira ntibabandanye basinzikara kubijanye no kuvura ingwara y'urukushi dusubire mu ntara ya Bubanza mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro adushikirize ikiyago yagiriraniye na muganga Bonite Havyarimana arongoye intara y'ubuvuzi ya Bubanza
Muganga Bonita Havyarimana ndabaramukije
mwaramutse
amasekeza kubijanye n'ingwara y'urukushi aba mu mpera z'umwaka ari imwe mu ntambamye ituma mudashikira ibitigiri bikwiye by'abategerezwa gukingirwa iyo ngwara mwebwe ivyo muvuga kwiki
gutegura ayo masekeza bisaba uburyo bwinshi nabwo tugasanga ntibwaje kugiye
abanyagihugu twayaze batubwiye yuko iyo ngwara isa niyibagiranywe kandi itavugwa neza cyane no kubera iki
kwa muganga mu mavuri asanzwe nta muti wayo uhari utangwaho kuko umuti ufatwa rimwe gusa mu mwaka n'umuti rero utangwa mwisekeza
abagwayi barembye cyane kubera iyo ngwara y'urukushi mbega nabo nyene mu bavura rimwe mu mwaka
bawufata rimwe mu mwaka cyo kimwe nabandi arembye cyane no kuja mu bitaro araja mu bitaro akavugwa ibyo bikomere by'umwihariko kiretse gufata uwo muti gusa
uba yasivye nk'isango ryo gutora uwo muti hariho akandi kajyo basura kuronka ko kuronka uwo muti
iyo isekeza byaheze imiti sigaye Chatwisubiza mu bubiko nidusubira kurondera abantu batayifashe
kuri ico nyene none nkuba ya sivyo sango kandi asanzwe afite ibimenyetso vyo ngwara nawo nyene mucamo murekerano ko nyene
abafise ibimenyetso vyo ngwara barazi ngene nibabaza baravyitwararika ntibashobora kureka kuwufata mugabo hariho umuntu kumbura avuga ati jewe siho nari Jenari mfise ingorane zicanke ziriya naho isekeza ryo baryaraheze twovyiga
Muganga Bonito Havyarimana murongo w'intara y'ubuvuzi ya Bubanza ndabashimiye
namwe ndabashimiye cyane
Arakoze Haisa Liliane Inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza akaririmbo incuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cije rya Amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kuvura ingwara y'urukushi gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
ni kubera iki bimenyetso by'ingwara y'urukushi bidashoka byibonekeza
kwera iyo umuntu ayanduye ijya migera no kuvuga tuyatuyo kadutoya tugenda kwinyegeza munsi y'uruhu tukamara igihe hagati y'umwaka canke imyaka ibiri kugira ibimenyetso by'ukuri byibonekeze nabwo nyene no kuvuga ko babwakuze indani munsi y'uruhu
mbaza ndakwishura
hoba hariho urujanjo kuyo ngwara y'urukushi
mu bice bitandukanye y'isi aho iyo ngwara yibonekeza cyane cyane aho kajya gakoko gatera ingwara y'ukushi bita indira gutumba itsimbataye umuntu wese baramuha umuti wo kumukingira iyo ngwara
mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza ingene mu gutanga irya miti y'urukushi barabo burebure bataraba imyaka gasanga umuntu w'imyaka 10 afashe imiti somba iyo w'imyaka 50 kukubera baravyuburebure
umuti w'urukushi ari wo bita ivermectin uwo muti ni binini ufise igipimo kiri hagati ya 150 na 200 ya mikrograma mukutanga rero baraba uko umuntu abangana no kuvuga bafata uburebure n'ibiro by'uwo muntu mukubirondera bafata uburebure bakabugabura nibiro bagujije kabiri baraheza bakaronka ukuntu umuntu angana niho baheza bakamenya ibinini bingahe bamuha ico gituma rero iyo umuntu sanga ari muremure atwara ibinini byinshi kurusha wa muntu apima imetero nkeya
Gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kizo bibazo
mbaza ndakwishura
mbega irandukira musangiye ibyamba kwa nogwaye ingwara y'urukoshi
oya ingwara y'urukushi ntiyandukira umukoze ko mugasangira impuzu mukaryamana ku gitanda kiwandura ingwara y'urukushi
mbaza ndakwishura
iyo umuntu yafashwe niyo ngwara harya rikari yagaza yagaza nimbugita canke nkiritiri nubundi umubiri uguma wononekara kwakundi kiyagisha amatafara kiyagisha amabuya kiyagisha kirimbugita urumva rero twashaka kubaza ko yokwifata
hejuru hirya miti y'urukushi baratanga imiti y'ukugabanura kwiyagaza iyo ayinyoye neza birakira neza mbere n'ukwiyagaza bikagenda biragabanuka ku munsi gushika naho bihera koko
mbaza ndakwishura
Bigenda gute iyo ngwara ibabaza umuntu kurukoba ariko amaze gusinzikara igaca itera uruhumi
Ingwara y'urukushi nivyo yibonekeza kurukoba ariko musi y'uruhu haba ari ibintu byinshi biriko birononekara na cane cane yuko irya sazi bita indira gutumba no kuvuga hirije kumutera imigera itera ingwara y'urukushi ica igenda kunyegeza musi y'uruhu no kuvuga indani mu mubiri bikagwirira na Hanyuma haciye iminsi biraheza bikaja hamwe bikagira ibivyimba munsi y'umubiri ivyo vyimba bigakura bigaheza bikameneka iyo bimenetse rero birekura imigera mitoya icigeni gakwiragira mu mubiri biciye mu maraso rero ayo maraso akaca twara ya migera mu bice bitandukanye by'umubiri na cane cane mu maso ya migera rero ikacija mu mbonero aho ijisho rero ricarigena buhoro buhoro birononekara
Kiganiro nikira cije rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kugira uyo muntu iyo ngwara y'urukosha yikire ko twobakanye noyo twomufasha gute areke kuguma ashavura gose hajya rikariyaga
nukumutahura nukumuherekeza naho nyene kuko urashobora gusanga iyagaza ariko ntaje kwa muganga ukacumuba hafi ukamubwira uti nge tuje kwa muganga ya miti basabwa ukamufasha kuyimusigira
mbaza ndakwishura
ba muganga umukenyezi yibungenze agwaye urukushi nashobora kwandukiza umwana ari munda
Oya, ntamwandukiza kuko murazi yuko umwana ari mu ndu bwa mbere abari mu gitereko kwa nyina. Hama ingwara y'urukushi rero ntirindi shika muri cya bice bigizwe igitereko cy'umukenyezi. N'ukuntu umwana aba ari mu gitereko agakingirwa n'ibindi bintu bitandukanye, arakingirwa n'izo ngwara z'urukushi.
Mbaza ndakwishura.
Bega wandu ya yungwa la yuru kushi, alashubula kuzako akiru muyabaka, alashubula kuzako azoro nguwa wazuba kana, atango oran.
Ego chane, alashua kuzira kuronga uwa kana kuko abaya mkunze, akamukunda ukwari. Hamichiza nuko muri yungwara azo muherekeza, kugira nawe areme, kuyugwaye wenyene ni yugwaye ofisu ukuwa hafi vya tandu kanyi.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahayu gwaruka. Nubu nyene dusubire turuhuke. Mugu subira kumviriza kano karirimbo. Nchuti na magara kaduhanura kubunga bunga magara yacu. Jambo abanywanyi bacu Thierry w'Igitega yatwandikiye avuga ati ndabaramukije muganga ngwaye hepatite B. Abandanya avuga yuko hari gihe yigeze kwipimisha umugira wa sida basanze atamugira wa sida afise, akabaza ati ni hepatite iba yaduze hama ikagabanuka biva kuki. Muganga Anita Munyana duhere inyishu y'umunywanyi.
Inyishu nziza baguhaye nuko babonye yuko umugera wa sida atawugendana, ariko wiyubare iyo uranguye amabanga mpuza bitina n'umuntu utazi wame witwararika gukoresha agafuko. Ikindi naco gatieri nuko unye hari ibipimo bishobora kumenya urugero rw'imigera ya hepatite B iri mu mubiri wawe, uraheze ukegera muganga mukabiyaga bishobotse akagutuma ivyo bipimo bitandukanye.
Uyundi yatwandikiye ni Egide Ndayishimiye yifuza kumenya ko ingwara ifatira mu mwanda muto bita mu gifaransa infection urinaire ko yo bifitaniye isano niyo mu mafigo. Ashishikara baza ikiyitera ko kandi yo bikira. Muganga Anita duhere inyishu Egide Ndayishimiye.
Egide, ubwa mbere infection urinaire itegwa n'udukoko tutabona n'amaso yacu bitwa ama bacteri. Hamikini chakabiri iyo ivuye neza ningwara ikira. Ati mbega irafite n'isano n'amafigo. Ego cyane, murazi yuko amafigo yacu ariyo ahingura umukoyo wacu kugira uheze uyatware muri agasaho k'umukoyo hamwe umuntu agashobora kwihagarika. Rero birashika yuko aho iyo migera igiranye mu gasaho k'umukoyo iyo umuntu atayivurije neza canke bivuye izindi ngwara zitandukanye ushobora gusanga ya migera iduze mu ya miringoti hama amafigo agaheza agategwa n'iyo migera, niho ushobora gusanga umuntu wagwaye ingwara ikomeye ariyo bitwa pyelonephrite mu kirimi cy'Igifaransa, umuntu agaheza agasinzikara cyane rwose.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye. Twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanze mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace ikubwiye iki. Ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno musuvuga uti uja gukira ingwara arayirata bikubwiye iki?
Nuko nogenda kwa muganga nkamwiganira ingene bimeze hama akampima akandabira ibinini bikwiranye n'iyo ngwara.
Bikubwiye iki?
Yokuvuga yuko ajyanye urwaye udashobora kukigenda kwa muganga, urashobora kubaza nk'aho mu bana hari gusanga bazi nk'imiti y'ikirundo agashobora kugufashamo hama byase mu miti y'ikirundo gacishikira muganga.
Bikubwiye iki?
Mu gihe w'ubugwayi urashobora kwegera nk'abantu nyene mu kibano ukababwira ikingenzi urwaye bakagufasha kuguha impanuro ndetse bakakwereka n'ukuntu ushobora kujya kwa muganga.
Arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana. Undo munsi tukaba twashimikiye kubijyanye no kuvura ingwara y'urukushi. Shimiye Haisa Liliane ina mahoro yafashije gutororoka nyamajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 68 319 151 canke kuri 76 203 790 kuri micro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mu kiganiro cy'umuziki aho nkuko musanzwe mubimenyereye muramutsa inshuti n'abagenzi. Tutarandiye dutangurire ku butumwa bwa Ndayisenga Daniel abanje kuramutsa abamenyesha makuru ba Radio Ijwi ry'America tukaba tumushimiye. Ashaka tumuramukirize abana biganye kuri EVFO kibisabo ngo tubamuhere indirimbo nk'abandi yaririmbwe n'umugwi Incredible. Yari Ndayisenga Daniel.
This is incredible.
Radio Ijwi ry'America i Washington DC ubutumwa dukurikije ko nubwa Regis Harakaza.
Nitwa Harakaza Regis, ndi mu ntara ya Ngozi, Burundi. Nshaka kuramutsa mes frères abavukanye ari Isenoera muri Congo, abonana mushiki wanjye Sonia na nyina ari muri Congo, abona umugenzi wanjye yitwa umugenzi wanjye ari aha kujya muri Aziya. yitwa Ndamuto ndabona mupapa wo muhira yitwa Ashil ahiburaya abagenzi banje bose ari Gitega generation yo 2014-2015 twaratigana kuri Irba nasabira indirimbo ya Franklin yitwa Today ibanete remerci
urakoze ngiyi indirimbo Today ya Kirk Franklin wasavye
change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today,
I've been waiting all my life to get to the door. Ooh. And now it's time to help someone see they're alive for so much more.
Today we go.
Help somebody, help somebody.
We go.
Bring somebody. Hey.
Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before. But if what you see is all you see, you will miss this so much more.
Today we go. I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today,
today.
I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today.
Woo! Help somebody.
Help somebody.
Hey!
muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubundi yaduteye akamo ni Modeste Ndayikeza.
Twa Modeste Ndayikeza ndi Bujumbura mu Burundi aho bita Mucarama. Ashaka gutasha abo tubana bose, hari umusitani witwa Sandra Lise Dusawe, abagenzi bose, Gafuri ari mu Ruyigi witwa Silvestre, gutasha abanyeshuri bose twigana muri kaminuza y'u Burundi Oscar Niyonkuru n'abandi bose twigana, ndabasaba indirimbo nshyashya ya Medi ivuga nsanzuru ku inzovu utabyose. Okay.
Titro urayizi?
Nayizi neza.
Ni nayibura nshobora kugushira ku yindi yari yose ya Medi?
Eh.
Okay, bye.
Okay, bye, bye.
Ngiye indirimbo ya Medi rambabaza.
Kusa busika, na barumbu na baraku.
Arida Kirezi yaduteye akamo ari Bujumbura mu Burundi.
Nitwa Arida Kirezi ndi Bujumbura mu Burundi, ndatahije umuryango wanje, abana banje kuna butoyi, bene wacu na Deja ari Kampala, Bella, Rodrine, na musaza wanje Asianax ari igitega kuri ETP n'ababyeyi banje na mama ari mu Kirundo. Andi bana tubana muhira nzungu na Nadine, ndabifurije amahoro n'imigisha mu byo bakora byose.
Ubasaba iyihe ndirimbo?
Ndabifurije indirimbo y'Imana nzogera kuco yavuze.
Nzogera kuco yavuze. Sawa murakoze.
Ego nawe.
Ngindirimbo nzogera kuco yagize y'umugwi One Nation wasavye.
Be my last.
Mubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC aho muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo ubundi yaduteye akamo ni Leonce Rivuzimana.
Rivuzimana Leonce abandi muri kaminuza y'u Burundi Bujumbura cyagutasha ababyeyi banje bari mu Kayanza, papa ari mu Yinga, mama ari mu Kayanza, abo twiganye bose turi biseminari Kabuye, abo twiganye ubuhuya muri fakulte y'icyongereza, abo tubana Jamari ubundi tadira nzoyi abanda basabiye indirimbo vuga isi misa mu mababa.
Murakoze indirimbo mpisha mu mababa ya Tassien Titus wasavye ntidushoboye kuyikuronkera yamara tuguhitiyemwo iyindi ndirimbo yiwe yitwa uwo kwizegwa twibaza ko igushimisha.
Ere murisi fashe gihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera kigeragezo kirenga ikindi gihinduka umisi sigaranye manu za ndengere
isha mu mababa nami satana tangisa nicha mu muriro wangiye kona zasha nicha mu mazi wangiye kwa taza mbema kona zasha nicha mumazi wangie kwa taza nendana umereza maboko wani nambara
nichi chanandu kanya norukundo wa mwunze nami mbese ninzara changwa nukufusha nukugambani rwa Changwa se nukutotezwa Na chamba yu mubiri Mamu za ndengere
Nisha mumababa Nami satana tangasa Nicha mumuriro Wangie kona zasha Nicha mumazi Wangie kwa taza nebana
ariko ntuzi gisigaye umura komera Yesu azakurengera
isha mu mababa nami satana tangasa nicha mu muriro wangiye kona zasha nicha mu mazi wangiye kwa taza nemana umereza maboko
Mwami wanje
Bishamu mababa Nami satana
Mwami mana nyiringabo
Nichamu muriro Wangie kona zasha Nichamu mazi Wangie kwa taza
Mwami mana yera
Mereza maboko Mwani inambara
Bishamu Bishamu
mababa Nami satana
Mama yanje
nicha mu muriro
Yesu we
Wangi babwiye ko nazasha nica mu mazi wambwiye ko atazantera
mama mana yera
umereza amaboko
Radio ya Amerika I Washington DC umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari tubafitiye muri iki gitondo giye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Jean Bosco Nsengiyumva
nitwa Nsengiyumva Jean Bosco nkabamba ibujumbura ndi muri quartier ya Kajaga ama nifurije muzike religieuse yari yose niyo nashakira abantu ndifuriza umuziki mwiza d'Agene na Destine bari muri Musongati Hakizimana Eric Duwayezu Richard akora muri Zabu Vianney akora kuri Aéroport International de Bujumbura n'inshuti zanjye ziri Ngozi muri Gashikanwa hamwe n'abari muri Musaga bose ndabifurije umuziki mwiza
urakoze indirimbo y'Imana tuguhitiyemo yitwa God Will Make a Way ya Don Moen ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko muri iki gitondo mugire umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho ubuta
Strength for each new day.